Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yagiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi mu 2010 migufi ya shortwave ku metero 19 ku metero 22 mu Rwanda mu 2000 kuri FM 104.3 mu shora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cha camakuru Westat akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese namwe bakunzi bi radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga mu kiganiro cy'uyu munsi twabatumiriye abarundi babiri bari mu bagize uruhara mu gushinga no gutanguza umurwi abavuzi b'ingoma muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntumbero yo kwigisha urwaruka rw'abarundi bavukira muri Amerika hamwe n'abarundi bimukiye muri Amerika akaranga imico hamwe n'ururimi rw'Ikirundi. Uyu murwi ni murwi ukomeye cyane rwose wahawe na karyo ko kuvuza ingoma mu sinema yabaye kiranganywa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa Black Panther. Uyu murwi uherutse kandi guhabwa umwanya muri sinema Black Panther 2 aho wari watumiwe mu bikorwa byo gufata amasanamu n'amajwi muri iyo sinema yimirije gusohoka. Aho bari batumiwe rero ni Hollywood muri California. Turi kumwe na ambasaderi mu kiganiro cy'umunsi, ambasaderi Gabriel Ndiho Kubwayo aba mu gisagara cya Atlanta muri leta ya Georgia muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ari mu Barundi batanze icyumviro cyo gushinga no gukomeza umurwi w'abavuzi b'ingoma. Ndiho Kubwayo muri iki gihe ni umuhinga ayikoreye utwiwe ku gatwe kiwe kuko ari mu karuhuko ko mu zabukuru. Inyuma yaho arangirije amabanga ya ambasaderi araserukira Burundi i Moscow mu Rusiya hamwe n'amabanga y'umwe mu bategetsi bakomeye muri banki yo muri Amerika yitwa Wells Fargo. Muri aho ambasaderi Ndiho Kubwayo.
Muraho cyane Frederic, kandi murakoze cyane kuba mwadutumiye muri kino kiganiro. Nkaba nongeye nkaramutsa abo batumire banyu bari mu bihugu binyuranye.
Ikaze mu kwijwi rya Amerika.
Murakoze.
Turi kumwe kandi na Apollinaire Nshimirimana nawe nyene aba mu gisagara cya Atlanta muri leta ya Georgia muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nshimirimana niwe arongoye uyu murwi w'abacuranzi b'ingoma. Muri aho Apollinaire Nshimirimana.
Turaho Monsieur Frederic, murakoze cyane ku butumire mwaduhaye, kandi nkaba ngombye no kuramutsa abantu bose aho bari bari kwatwumviriza abo bose mwatumiye.
Reka rero dutangure kuri mwe bwa ambasaderi Gabriel Ndiho Kubwayo, icyimbira cyo gushinga no gutanguza ingoma cyabajemo gute?
Murakoze kuri icyo kibazo nyakubahwa Frederic. Jewe n'umuryango wanjye twimukiye muri Atlanta Georgia mu 1997. Hanyuma bihurirana n'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziriko zirihweza icyumviro cy'ubwira ngo kizane impunzi ziri muri Tanzania z'Abarundi, impunzi zavuye mu Burundi 72. Hanyuma ntibyatevye baraza baratangura kuza, hanyuma badusanga ngaha andihenze. Twebwe twabaye umuryango wa kabiri wabaye Atlanta dukuyemo abari baje abanyeshuri. Hanyuma rero baje dusangana abantu bafite icyo no kwita mu Gifaransa profile zinyuranye,
bamwe bari bazi gusoma abandi ntibari babizi abandi barize amashuri ahanitse adahanitse ntibari bagiye mu ishuri hama dusanga biriko birabavuna gose cyane murazi kwimukira mu kindi gihugu ntibyoroshe cyane cyane utazi n'ururimi naho bawarize amashuri uzi warize n'icyongereza ushitse ngaha birakugora jewe rero njamvuga nti jewe ko nagize amahirwe nkaba naramaze kuba mu bihugu binyuranye byo hanze kandi maze kumenya utuntu twinshi reka nshinga umugwi kugira ngo abo barundi baze tubafashe mu ngorane zose bahura sinoyinda kuzidondagura
none muri abo barundi mwari mwizeye ko harimo abashobora kuvuza ingoma kuko kuvuza ingoma ntivyoroshe no mu Burundi tuzi ko hariho umurwi ukomeye w'igitega umuntu wese ntashobora gukora iki gikorwa
nukuvuga rero dongo tumaze kugiryo shirahamwe ry'abarundi twaciye rero dutangwa kwiyumvira icyo twokora muri iryo shirahamwe twongeye kuri ibyo byo gufashanya niho rero twashiraho uwo mugwi w'abarundi tumaze bambe w'abatambyi b'ingoma kuko twatanguye kuvuga tuti mbe hariho abazi kuvuza ingoma umushinga ntaya Apollinaire ati jewe ndazizi kabisa ati kandi kubena ndazini hariho nabandi babiri batatu nzi twoshobora kurondera bakazivuza kandi rero natwe twoca tubamenyereza hagati ngaho na jewe niga mu ishuri nderabigisha yo mu Rutovu naratanguje umugwi w'ingoma ndanazitamba rero o twazitanguje tuvise Apollinaire nabo bandi babiri tuca twigisha nabandi bana rero bariko barakura
hanyuma namwe mushikana ya Apollinaire Shimimana namwe mwagize uruhara ruhambaye cyane rwose kuko mwaciye mubandanya isi mujyatanguwe na ambassadeur mwabigenjeje gute mwashoboye gukurikiza impanuro ziwe n'icyimbo ciwe gute
mu bisanzwe reka sinosubiramo byinshi ku byo yavuze nyine twatanguye ariko nobanza kumushimira cyane kubera wa mbere yabonye yuko twari dukeneye kuja hamwe kandi amaze kubona ikintu gishobora kuduhuza nicyo kintu yatanguye kuzana igihe twashinga iryo shyirahamwe avuga ati ikintu twakora n'ingoma urumva ngomba ndakimushimire ko cyane hamwe n'abandi bose yakizanyemo bagaca babona yuko cyari gikwiye ntorinda kuvuga amazina kuko bariho twakuranye nabo hanyuma rero muri icyo gihe maze kubona yuko ambasaderi Gabriel amaze uko ndamuzi yashinze ikintu aravuga ati aje ndatanguje isemo ndayitanguye cye mubandanya rero harageze igihe rero ishika yuko usanga warana ubuzima ubuntu abarimo hano hagiye umuntu aburi intege cyangwa ugasanga afise ubuzi bwinshi akabura umwanya harageze igihe usanga umuntu adebukirwa ariko mu nyuma ndabona yuko umengo tudebukiwe tukabishyira hasi uko twadutayira iragi kuko nari nsanzwe mvuza ingoma ryari rya mbere ndazivuza ndatangiye kuzivuza nkiri ngitangura umwaka w'indwi urumva hari kera muza mirongo umunani na hama rero ndavuga nti ni byiza yuko bandanya hama nca mbona yuko byoba byiza yuko twaguma tubandanya mugabo nkagira icyizere yuko hari igihe hari icyo bizodushikana ko kandi nkabona yuko bwari uburyo bwiza bw'uko amakungu ashobora kumenya Uburundi kuko kera waragenda ahantu ukavuga ngo ndi Umurundi ngo icyo gihugu ngo ni cyane ngo icyo kintu ngo nacyonze mugabo kubera nabona yuko abarundi amakungu ashobora kumenya Uburundi biciye mu ngoma ntavuga nti hari birakwiye yuko igihugu cyacu kimenyekana hamba rero nguma nigisha tugisha abantu abajene baje ababishoboye abavuga ko atabishoboye tukagereza kubigisha kugira ngo babandanye hamba rero ndabona yuko byari bikwiye yuko tubandanya ako iyo semo yari yatanguzwe ubwa mbere n'abandi hama ndavuga nti reka ngumize ko rero iyo ikintu ukigumije ukibandanya mu bisanzwe kiratinda kigashika ahantu kugira ngo ushikane ahantu ukabona yuko hari icyo wakoze rero niho tumaze kubona yuko twakoze akazi keza mu kubandaniriza aho nyine twase gutiragi kubera narabona yuko ari ikintu gishobora gituma n'Uburundi bumenyekana
akazi keza ibyo ni ibintu mwashoboye kurangura twihweje n'ukuntu abakinnyi ba sinema ikomeye cyane rwose muri Amerika eka yamenyekanye ku isi hose Black Panther babivuga reka twumve igihe bari kurabaza umwe muri abo bakinnyi bakomeye icyo avuga ku ngoma
What was your favorite onset moment whilst shooting Black Panther.
One of my favorite moments was actually watching like rap battles between Letitia and the entire cast. Letitia would just bust out freestyling and people would like join her. And the Burundi Royal Drummers, they're drumming and Letitia's on the mic freestyling. I'm like, this might be the dopest thing I've ever seen in my life.
Murumva ko bihambaye cyane gose umwe mu bakinyi b'iyo sinema yari kurabazwa ibintu byamuhimbaye cyane gose muri iyo filme akaba yavuze ko ingoma ari kimwe mu bya muhimbaye nashaka ngaruke kuri mwebwe ambassador Gabriel Nyokubwayo mwumvise ayo majambo avugwa n'abantu kirangiranwa bakinyama sinema ikaba azwi cyane gose muri Amerika mu bivuga kwi
biraduhimbara gose cyane nk'uko Apollinaire yabivuze igihe twatanguza uwo mugwi twari dufise intumbero zibiri iya mbere kumenyesha Burundi imico y'Uburundi icya kabiri kugira ngo abana baje ntibaje mu bintu bitaja ntibize biyayura ubwenge n'ibindi kugira ngo baronke icyo bakora hanyuma rero wumvise abo bantu bavuze gutyo ucubona yuko intumbero yacu yashitse aho twipfuza kandi ubu iri kwirabandanya hagati ngaho umushinga na Apollinaire yambari ati narakoze ibintu bikomeye cyane ahubwo je nije ni umushimira kuko jewe maze gutanga ntuzeye lotemwe nkabimusigarana yaraciye mu ngorane nyinshi mugabo yarabandanije gushika nuno munsi rero ibyo biraduhimbara gusi cyane kuko nta kintu gihimbaye kumva igihugu cawe kiriko kirumvigwa neza mu makungu bavuga bati igihugu cyifasha ugucyo gifite ibintu byiza mwe n'ibi
Mushyana ya Apollinaire umugambi mwishinze wo kumenyesha Burundi eka cyane cyane no kwigisha imico ku bwanyu mwarawushitse ko umurwi wanyu ndazi ko usigaye ukwiragira mu bisagara byinshi byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikamuja kuvuza ingoma mutumirwa n'abantu batandukanye jewe ku bwanje ndabanze kubabona mu bisagara nka bitatu nababonye Chicago narongeye ndabona Dallas muri Texas nongeye ndabona i Washington ubwo muraja n'ahandi ntazi uyu mugambi mwarawushitse ko
umugambi novuga yuko ukiri mu nzira ntiturashika hagati novuga yuko tutarashika hagati novuga ko tuzoshika ko neza tumaze kubona hosi ari havugwa ati Burundi abavuzi b'ingoma bo muri Atlanta baraje hosi tuvuga tuti abavuzi hosi bavuga ati abavuzi b'ingoma bo muri Atlanta ingira cyari ndende turacafise ibikorwa byinshi byo gukora ariko nibaza yuko tuzogishika ko mu gihe tuzoba tubona yuko aricyo dukora cyonyine gusa ari kwerekana karanga ku Burundi muri Amerika ari ngombwa bishobotse n'ahandi tukageza mu makungu niho novuga yuko tuzaba twagishitse ko neza sawa ubu turacari mu nzira mugabo aho tugeze turashima turazi n'ubuzima umuntu acamwo turazi n'ingene usanga dufise indi mirimo dukora kiretse kuvuza ingoma mugabo nibaza yuko nzovuga nti twashitse kucyo kwihangiro dushaka mu gihe tubonye yuko ariko kazi dukora tuvuga tuti ibi nibyo niwo murimo wacu wa buri munsi ariho nzovuga nti turashitse kwihangiro twifuje
tubibutse nshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviza ijwi rya Amerika turi kumwe n'umunywanyi wacu Israel Green Solution muraho murakomeye ego muri hega Israel
ni kwa wima ni kunda Israel sabato ndi mu Rwanda mu majepfo
yego murafite kibazo murafite cyumviro
cyane abo bagabo bo ba bari mu rugwi uvuze ingoma bagaragaza karanga k'umuco wacu nk'abanyafrika by'umwihariko Burundi ariko nashaka kubabaza nk'iyo bari kuvuza ingoma ese nk'uko nk'abantu bo mu mahanga baza kuririmba nko muri Afurika ugasanga turi kubahururira cyane tugatanga amafaranga tukajya kureba amakonseri ese ubona babona bakunda umuco w'abanyafurika ku buryo niba ari nk'uwo murwi uvuze ingoma nk'abazungu cyangwa se abandi bantu b'abanyamahanga babona baza babishaka babikunze ku buryo bashobora gutama imirimo yabo cyangwa kwereka imirimo yabo bakaza gusohokera nk'aho hantu bavuze ingoma ku buryo bajya babona hari uburyo abo bazungu bashobora kuba bakunze umuco w'abanyafurika by'umwihariko wabona nk'umuco w'abarundi ni kimwe n'umuco w'abanyarwanda nk'abanyarwanda ahantu bari ahari hose mu yaba muri diaspora ubusanga bakunda kugaragaza imico y'abanyarwanda cyane ugasanga abanyamahanga babikunze bakaza ku buryo bafite imishanana uburyo bavuze ingoma uburyo berekana n'indi mico gakondo yo mu Rwanda barasa niba n'imico y'abarundi igihe bayigaragaza nka gutyo bavuze izo ngoma niba hari abanyamahanga baza kubareba ku buryo bumva bakunze uwo muco cyane cyane w'ikirundi.
Kibazo cyiza cyane rwose Apollinaire na Ambassadeur Gabriel Nikubwayo. Hari bimenyetso bireka ko abanyamahanga bakunda cyane izo ngoma. Kimwe muri ibyo bimenyetso ni n'amajambo yashikirijwe eka n'umwe mu bakinnyi b'iyo sinema. Hari ibindi mushaka kutubwira? Reka dutangure kuri Apollinaire.
Arakoze cyane kuri icyo kibazo, kandi icyo kibazo kirahambaye. Muri make no kugira none no kubira yuko abo tuvugiriza ni abanyene basanzwe nyene baba ino nyene hanze imvukira za hano nyene barabihurumbira cyane rwose, kandi birabaryohera cyane rwose. Kandi bamenya yuko benshi kuko ntibabazi n'ingoma, kuko barakubwira ati twe twatuzi ngoma mugabe ingoma ntazo twari bwabone. Muri icyo gihe niho natwe duca tubabwira tubamenyesha yuko ingoma z'u Burundi arizo za mbere ku isi, kandi nibyo hani ngoma nkizo ziraboneka uko ziguzwa mu Burundi n'ibintu bisangije nta nakemu cyari cyo kubigereranya birazwi no ku rwego rw'ibisi yose bw'ingoma arizo za mbere z'u Burundi arizo za mbere ku isi. Rero muri make barazihurumbira cyane rwose, kandi bararyoherwa cyane rwose, baravuga bati ahubwo turabakeneye uwundi munsi kuko ni nabo banadutumira.
Ngome na Ambassador Gabriel ndi hokubwaye namwe bimwe muri nyeso byerekana ko abanyamahanga eka bahurumbiye kabakunda ingoma z'abarundi.
Ibimenyetso ni byinshi, reka nishuri cyo kibazo cyo mu shinga naye mu Rwanda ku burorero bubiri gusa, kuko Apollinaire yavuze byinshi bihagije. Jewe aho ngiye hose namanca ndatanguza ingoma, naratanguje ingoma muri Iowa aho nabaye imyaka 10 mbere yuko ngaruka muri Atlanta. Hanyuma rero izo ngoma muri Iowa baragira ikintu bita foire muci, abantu ba foire y'ibyo kurya y'ibitegwa, abantu bakaza muri ville hagati bakerekana ibyo barinye byose. Hanyuma rero bagaca batumira imigwi ikaza kucuraranga gutamba. Twebwe rero bari bamaze kutumenya umugwi natanguje muri Iowa uraza gutamba. Reka ndababwira ingene byagenze. Dutanguye gutamba, abantu bose bari baje muri afuari baci bavyo bariko bararaba ivyo bintu baza ku ngoma z'iwacu. Gushikaho umumanaja aza kumbari ati ndagusabye uhagarika izo ngoma kuko mubandanije afuari ndibandanya abaje kwerekana ivyo berekana boshavura. Aho mucamwumva ingene bimeze.
Aho byari byakomeye.
Byakomeye gose cyane. Iyindi akandi karoro nshaka kubabwira ni igihe jyewe nari ambasaderi muri Japan, twaratumiye abatambyi b'ingoma baraza bava mu Burundi barazi Tokyo gutamba. Murazi muri Japan barafise ingoma, nabo nyine baratamba ingoma. Mukama wanje aho obaziriye turabatwara muri sari nini ya baratamba. Jewe sinamenye ingene byagenze bukeye amajuno yose ya intuze abamenyesha makuru muri Japan muri Tokyo, nta kindi bavuga atari inzogoma batanga yuko batari bazi yuko ari abandi batamba ingoma kandi bazitamba ku basumbya bobo barabyemeye. N'uburorero bwinshi rwose cyane umuntu yotanga.
Yego, muri ko murabandanya kumviza iradiyo Ijwi rya Amerika, turi kumwe na Gikundiro Terence mwiribereza. Muri hehe?
Ndingana mu nkambi ya Rusenda ha muri Kongo.
Ni byiza cyane rwose, murafite ikibazo, murafite icyumviro, musangira n'abatumire.
Ni kuvuga kabisa, ndiko ndaraba umuco karanga w'igihugu cy'u Burundi utera utena imbere rwose. Na cyane cyane ndiko ndaraba ngaha mu nkambi ya Rusenda, ingoma kabisa Claude nuko yavuze ingoma ni umugwi uteye imbere rwose. Ndetse urabye n'abanyagihugu baha muri Kongo nyine usanga baza kabisa bagatamariya gose, ugasanga bose bishimye ndetse nabo bakazana umuco wabo gikongomani, nabo bose ugaca usanga bose bahurije hamwe. Ariko ugaca usanga wa muco w'Ikirundi wowe uca kuba uca imbere yabo gose, ugatuma mbere bo batamarirwa ndetse n'ibyabo ugaca usanga bibanabyitayo, ugaca usanga biteye izo ngoma. Rero maze kwamamara natera intege abuvene wacu baraho muri Amerika kabisa ni bakomeye bamenyekanisha igihugu n'iteka uko ari n'abana usanga bavukiye hanze batamenye umuco w'u Burundi batamenye akaranga n'ato byiza kabisa ndabatengege kuraje
murakoze
cyane urakoze cyane gose n'ama Federic kubana diva ku burorero bwishi ego twaje bagiye batangara ko ambasaderi yatanze uburorero ndibuka ko twigeze hageze kuri kiganwa muri Washington muri 2009 tajya abantu by'imigimi bitandukanye ibihugu bitandukanye ariko nibuka yuko twabaye abambere mu kiganwa hanyuma twaratumiwe muri Louisiana turagenda kuvuza turagenda abantu benshi bari hari nka fuari nkuko nyene hama twebwe tubona tukuko turiko turavuza bisho gende bukaje kuba twavuga igisaha yose ariko twagiye twumva nivyo bintu batangaje ku ma radio yo muri Louisiana bavuga ati abantu ibintu twabonye ibintu bigitangaza cyumva yuko rero ingoma zamaze zimusanze zaratinze muri make
ni byiza cyane rwose reka njambo kandi ubundi muri wanyu radio ijwi ry'Amerika twagira Yezu Marcela mwiriwe neza
Frederic
muraho murakomeye
yego turakomeye mperereye Kigali mu Rwanda kandi ndamukije n'abatumire bacu uyu munsi baje kutuganirira mu kiganiro muri Sanga cyanone
ikaze mu kiganiro muri Sanga murafite ikibazo icyimbiro duga ku ijambo
yego murakoze no kuvuga ngo ndashaka kubabaza ko muri Afrika dukunze kugira ipfunwe kubera abazungu batumena igitekerezo cyo kujyana ubavuzi b'ingoma cyo kuba bakora uwo murwi uvuze ingoma kandi bakabikorera mu bihugu bya Amerika yo hirya cyaje gite muri rusange cyaje gite kugira ngo yumve ayitinyutse bikorere izo ngoma bazijyane bagende bajye kuvuzayo hanyuma ikindi cya kabiri ndababaza hano mu Rwanda ndetse no mu Burundi tugira ibindi bicurangisho gakondo nk'imingiri umuduri n'utundi dukoresha utundi tudasobanutse ariko usanga bicurangwa n'inanga twacurangwa abantu bakaryoherwa ese muri gahunda bapanga cyangwa bateganya ntabwo bajya batanga kuba abantu nk'abo ngabo bakiri bato n'abo bashobora kubatwara hirya bakajya bacuranga ibyo bikoresho byabo gakondo bidasaba bihuriye n'iby'iburayi nk'aya magitari iburayi bacuranga cyangwa amasenta ibi byacu by'imibiri n'inanga kugira ngo nabo bacurangire hirya bishimishe abantu noneho bajye barategura amafestivale y'abantu binaha gusa gakondo noneho abazungu baze kubareba n'abandi bantu bakiyeho ariko badaturuka muri Afurika nibyo bibazo bibiri nari mfite
ibibazo byiza cyane rwose icyo kibazo cy'ukuntu byatanguye ni ikibazo ambasaderi Gabriela Nyakubwayo na Apollinaire Nshimirimana baciye ku mayange ariko igisha ni uko yashizemo ko kenshi na kenshi kugira icyumvire nk'icyo uzi ko iyo mico cyangwa abo bantu hari usanga abantu bafise ibyumviro bagira ko mushoboye mugasubira mukamusubiriramo gato mukamubwira ukuntu mubahutse mukabona ko izo ngoma naho hari yindi mico itandukanye ari ikintu abantu bose bakwiye kumenya reka dusubire kwa ambasaderi Gabriela ndiyo kubwaye
urakoze gosi cyane ibyo bibazo abagiye n'ibibazo bihambaye gosi cyane kandi Frederic nk'uko muhejeje kubimubwira twari twagiciye ku mayanki nyine twatanguye jewe nagomba nishure ku kintu gihambaye yavuze ati abazungu bamera nk'abatunena jewe nibaza yuko icyo kintu twohangira bukebuke n'ukuri jewe imyaka maze mbana n'abazungu naratohoje narababonye abazungu ntibatunena ntibatuzi niyo difference ntibatuzi bamaze kukumenya bamaze kubona ibyawe barabikunda gusumba iyi ni experience mfite ivyo kujya ukuntu turamukanya ukuntu turi twugurutse ukuntu turi twiyunga mu mafamilie abazungu barabona yuko hari kindi tubarushije n'ukuri ntibatunena nuko baba batatuzi ico ni cyambere icya kabiri ingene twubahutse murumvise yuko gahunda yacu ya mbere kwari kugira abarundi tuje hamwe tubwiye hamwe dukora iki tugire tuwamamaze imico yacu akaranga ku Burundi tubikishije muri inzogoma twatoye ingoma hanyuma iby'imiduri nabyo n'ibindi by'inanga nabyo nyine ngira ngo umuntu
yiyamamaza akoresheje icyanzi aho ngira ngo umuntu icyo cyumvire reka tubishire mu mutwe tuzoze turavugana n'abandi mugabo murumba yuko twe twafashe ingoma kuko ari byo twayituzi kuvuza kandi twari dusanzwe tuzi ko ingoma zihamagara abantu gusi cyane nuko byagenze
ego meye namwe Apollinaire nshimira Imana kuri icyo kibazo nyene mwavyo hawe guteka mwibaje guteka icyumviro ambassadeur Gabriel ndiyo kubwa yatanguye mukwiye kukibandanya kandi mukabona ko bizotera imbere
Habishi fiseno kivuka kukwela ambasadere Gabriele asa nuwa tanze inyishu ito umoye aliko kile tse njene nosubira mwenye joto kabuze huko kujia hamwe abarundi kugira ngo tugumana karanga kugira ngo abana bacu baje kuko abantu baza bavuye mu bihugu bitandukanye bakaza ngaha cyane abarundi baje ngaha usanga bibagiye ururimi rw'ikirundi ariko twabonye yuko ingoma zishobora kudufasha kuko ndabibona n'ubu nkaje umwana wanje yavukiye ngaha ariko avuze ikirundi n'umunye yuko yavukiye ngaha kubera yakuriye mu ngoma avuze ingoma ubu ndabona yuko ashobora kunsubirira akaba umwanzureneri kandi ntabwo bivuga mu cyongereza bivuga mu kirundi urumva rero ukibona yuko muri bimwe twashaka gushika kuko urumva biri muri ibyo hanyuma kugira ngo abarundi tuje hamwe urabona iyo twari tuvuye tuje tuve mu mahanga twavuye mu ntara zitandukanye hanyuma ugasanga twavuye mu Burundi ku ngorane zitandukanye zari zashyikira ibihugu biturutse n'umuntu mubwo urabona yuko ingoma ziduhuza harimo n'icyo cyo guhuza abarundi kugira tuje hamwe kuko ingoma iyo uvugije ntivugiriza umuntu umwe ntiyumva n'uw'intara imwe yumva n'abantu bose yumva n'ubwoko bwose ibyo nabyo byarimo kandi byaradufashije kandi turabona yuko byabandanije bidushyira hamwe
ni byiza cyane rwose uyu mugambi wo kwigisha imico karanga kanorimi turasubira tubigaruke ko ariko nashaka mbanze nti ijambo kandi ubundi munywanyi anselme niyo sawa muraho murakomeye
yego ndakomeye cyane ni anselme niyo sawa mu ntara ya Rwanda mu Burundi
ni byiza cyane rwose ikaze mu kiganiro muri sanga murafite ikibazo murafite icyumviro turafite abatumire ambassadeur Gabriel ndiyo kubwayo na n'umushyana ya Apollinaire Nshimiyimana tuga ku ijambo turiko tuvuga cyane cyane ku ruhara w'ingoma eka n'ibintu byose uyu murwi uri kurarangura muri leta zunze ubumwe za Amerika tuga ku ijambo ikibazo icyumviro
yego murakoze cyane ku ijambo ndabanje kwanza kuramutsa abatumire b'iteka numva ko bakoze ibikorwa ngaho mu gihugu cyarakaje ingoma za Amerika bakoresheje karanga abarundi na cyane cyane ingoma bisanzwe ingoma n'ukuri ni igikoresho gikomeye cyane rwose mu kwamamaza no kuhayadika
anselme ndumva umurongo wawe atari mwiza cyane rwose reka dusubire tuguhamagare mu kanya turabe ko tukora umurongo mwiza
ego muzamukoze cyane
ego turagerageza dusubire tuguhamagare reka tugaruke rero ku batumire ambassador Gabriel ndiyo kubwayo na Apollinaire Nshimiyimana mwavuze ko mu migambi mwishinze muri iryo shyirahamwe ryo kuvuza ingoma hariho no kwigisha imico eka akaranga ku Burundi eka n'ururimi dutangurire ku kibazo cy'ururimi ni ikibazo gihambaye cyane rwose kuko nk'abana nk'uko mubizi bavukira ngaha kenshi na kenshi usanga bataronka karyo ko kuvuga ururimi rw'ikirundi ariko Apollinaire wewe asa n'uwabishoboye atubwiye ko umwana wiwe yavukiye ngaha avuga ikirundi neza cyane rwose nashaka igihe kigeze cyo kwigisha indimi mubigenza gute mubigisha indimi gute iyo mico muyibigisha gute turetse kuvuza ingoma no kubatumira bakaza kurabaho muri ko muravuza ingoma
nkuzeye icyo kibazo cyo kwigisha ikirundi abana ni kintu kigoye gusi cyane kivuna gisaba ukwitanga gusi cyane kuko muri leta zunze ubumwe za Amerika murabona dufite amabanga menshi ibikorwa ni byinshi akazi karavuna ugahura uri kuriruka hirya no hino ugahura wabuze nako kanya kukugira nuzeye kuko kukuvugisha ikirundi abana bawe mugabo rero ingene umuntu acabikora strategy ni kubasohora kubashyira hamwe n'abo bandi mungizo ngoma bagiye guhurirayo nta kindi bavuga atari icyo kirundi hanyuma rero bagarutse muhira baje naho umubyeyi abatari hari baba bagize induze baba bahuye nabo bandi bana bakabandanya bavugana ku matelefone bakabandanya bavugana ku email niho bacigira yewe nkubu sino bahenda byaramfashije gusi cyane kuko abana banje twavuye mu Burundi bafite umukuru afite imyaka 3 mugabo kubera izongoma kubera ya association bagiye ikirundi ntibacibagiye hayo umwana yavukiye muri Japo azangaha nawe nyene kubera izongoma kubera ya association nawe nyene ikirundi yagiye atora hijya no hino ntacyanze cyane gose mugabo aracumba nuko bigenda hanyuma iki nacukora uravuga uti muri muhiri yo muronsa akanya kukuvugana uravuga uti wewe vugura uri mushobora uzuravanga mugo genzo nguma mvuga mu kirundi ukarigira gucyo niko ushobora kubigisha n'ahandi mu gitondo barasohoka bakaja kwiga n'icyongereza televiziyo n'icyongereza byose n'icyongereza ururimi icyongereza kiriganza murabizi usanga gwagiye rero nti kuma navuga ni gukora bikomeye kandi ntibyoroshye sinobesha si benshi babishobora
namwe mukanye gatoyi cyane gose Apolinaire Nshimiyimana mwabigenje gute kugira ngo abana bose avuge ikirundi nko kumengo bavuke mu Burundi
ntabwo byoroshye mugabo je ico nzi cyafashije urabona kubera amaze kuja mu ngoma ibyo tuvuga ni mu kirundi indirimbo amaze urabo umuntu amaze kumenya ururirimbo mu kirundi ashaka kuba agasiguza ati bibisi bisigura iki cyumva yuko abari kariga rero muri make nuko nabigenjeje kubera ingoma twagiye tuza turavuga mu kirundi hanyuma akavuga mu cyongereza nkuko amasazera bivuze je nkagerageza kumushyira mu kirundi hari n'igihe namubwira nti nta kimwe nshobora kwishyura niba utavuze ikirundi nkacamenya mugabo ntabwo byose bose bashobora kubije kubera umwanya ubuzima umuntu abarimwe mugabo ico no hanura abantu nuko batoreka abana babo ngo bibagire ikirundi kuko bugiye ubagiye ururimi ubutayakaranga iyo bagiye ururimi ubutayakaranga kuko ndaranga ibindi bihugu usanga bavuye mu bindi bihugu ntibigera bibagira ururimi rwabo n'abana bo bavukiye ngaho usanga bavuga ururimi rwabo gusumbere ugasanga nk'uko bavuga icyongereza bavukiyemo rero ni byiza yuko tuguma turaba n'ivyo kenshi n'ivyo boza bararaba muhira ariko hari ababyeyi usanga bacira ku ndirimbo zo muri Afurika bwabo ugasanga ntibashobora no kuba izindi bariwe ntibabibasigurira rero ntabwo byoroshye biragoye ariko bazadufashije cyane
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika turi kumwe na Eddie Michela muri Veneza muri yega Eddie muri Zambia murafite ikibazo murafite ikimbiro turi ko tuvuga ku ruhara rw'umurwi wabavuze ingoma aha muri leta zunze ubumwe za Amerika tugwa ku ijambo ikibazo cy'imbiro ndumva telefone yawe itumvikana neza cyane gusa murashaka kubaza ikibazo mukane gatoyi kuko sinacumvise
yego ni nta mamwe bahuye ni cyo cyabatumye bagira
yego me twabyumvise intambamyi yego mereka tuwahe akanya abatumire bacu bagira icyo bashikirije intambamyi muba mwarahuye nazo mu gutunganya uyu murwi mu kushikana ushitse muri iki gihe ni nkizehe ambassador Gabriel yakubwaye
intambamyi twarazirose zikomeye gose cyane ubwa mbere kuronka ingoma kuzikura mu Burundi zikaza tukazigura icyo cyarabaye ikibazo gikomeye kuko bijya mu nzeye bica mu nzira zikomeye kuko ingoma zo mu Burundi murazi yuko ziri protege hanyuma icyo cyaratuguye iki bishitse ngaha gishitse ngaha aho tuzibika ingoma ntizipfa aho zibitswe hakanye hoho biba ari ibindi icya gatatu ni nuzeye aho tuzivugiriza sare tuzivugirizamo ibyo nyine byaraturuyishije gosi cyane hanyuma rero ingoma iyo zirabyara ngira ngo murumve icyo nshatse kuvuga ntibavuga ko ingoma yamenetse bavuga ko ingoma yabyaye iyo zibyaye rero kugira ngo uyisubirize n'ibindi bibazo habyaye zibiri n'ukomanda zibiri mu Burundi nuzeye ukishije mu bintu by'amafaranga ntibishoboka ntibikunda iyo zibyaye rero bika umurisho uvunitse ukura hehe ibyo ni ibintu by'ibazo twagiye turaronka hanyuma ikindi nacyo kugira ngo uwo muhari yo association tuyishireho twategezwa kwemererwa muri iyi eta ya Georgia nabyo nyine byaratugoye twategeza gusaba abanyamategeko abo bita abantu ya kugira ngo babidufashe ibyo nibyo novuga mugabo umushingane ya Pauline nawe arashobora gutanga ubundi bururiro bukomeye kuko novuga yuko we wari sur terrain
Ego tumwa kanya akulitse bandanyi atubwira zimwe mu ntamba
murakoze cyane gose nshimire n'uwo mutumire abagisho kibazo ego nivyo intamba ni twaraziciyemo kandi kizibura mu buzima kandi ambasaderi yavuze ibintu bikuru bikuru mu ntamba nyo twatubwira guhera mu ntango ariko n'ubu intamba ziraboneka ugasanga umwanya cyane cyane kuko urazi bavuga ko umwanya ari amafaranga ni ko umugani bawuciye ugusanga bigoye kubera ubuzima umuntu aba arimwo ugasanga abuze umwanya wo kugira entrenema kugira aze kugira entrenema hanyuma turetse naho umuntu amaze kugira iyo ngorane ya entrenema usanga igoye cyanke niyo kubera ugukanya ugasanga umwanya kubera aho utashobora kuronka ahantu hadakanye ubugiriza ukaci usanga biragoye kubera imbeho ahantu kubera hakanye ugacura umwanya wo kugira ngo urondere uronke umuco wo kugira ngo uze kuzivuza ugire entrenema muri icyo gihe bica bifata umwanya muremure kugira ngo uzomenye ibintu kuko byose bisaba kuba ufite entrenema ya buri munsi ya buri gihe na tubuge nka buri weekend rero izo ni zindi ngorane twagiye tubwira cyane ariko ni nkuru nizo ambasaderi yavuze ikindi nacyo akunda kuronka abantu kugira ngo babyumve kuko hari abantu bavuga bati batumva yuko bashobora kuzivuza bashobora kuvuza ingoma kuronka abantu wigisha nayo nyine ni ingorane kugira ngo kuko urabizi abarundi ingene tumeze hari igihe usanga mu bisanzwe turi okipe mu n'ibintu byinshi ugasanga umwanya uratugoye rero bica bituma ubura abantu wigisha
bwana Frederic mbabarire hariho ikintu cy'inkora mutima twaye twibagiye ntuzeye mwumvise yuko dufata abana bato bato tugatangura kubandirana kugira batambe urumva hanyuma rero bakabyiga bakabimenya ukabona yuko uti uyu n'umutimbo wa kweri kweri wagira cyama imyaka 18 nguyo aragiye muri universite yahehe yo muri California yo muri Michigan agacagenda nguyo abagiye tuba tumuhombye entre guillemets icyo kintu ni déperdition icyo kintu nacyo nyine kirahungabanya kare twabora tu abigeme baratamba ingoma nabo nyine mugabo bita nuko twabyahagaze kubera kubahiriza amategeko y'i Burundi mugabo abo bigeme twari dufite abigeme batamba ingoma neza gose cyane ngo bigire gutyo ukaza wumvagiye kwabigwa ari bungenze murumva ingene bica bigenda ntitwaze ko bibunge nkako barongorwa mugabo ngira murabyumvise
ibyo ni ibibazo bihambaye cyane gose ni ibibazo muzoza muriga uko uyu murwi wanyu ukobera tukivuga nyene kuko uwo murwi wakomeye
nashaka nacyo nyakwa Frederic ngorane usanga umuntu twagiye urutagira hariho nabavyeyi batabona numva nti tubone imico kumwe wabwira umwana wiwe wabona yuko umwana wiwe abashoboye umwana akabikunda mu mvyeyi ntavyumve niyo nayo ni ngorane kandi usanga birimo usanga bitera ingorane kubera umubyeyi nawe urumva umwana ateza atabaza kuronka ushaka umubyeyi mugo umubyeyi ashaka kuba atabibona yuko bifisaka akamaro nayo nyine ni ngorane twagiye tugeza
iyo ni imwe muri izo ngorane zose muvuze tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Melinas muraho
ego twashirimba
mbwira amazina yawe yose
amazina yanjye yose nasaba mwibuka
Melance murihega Melance
ego ndi mu gihugu cy'Uburundi mu ntara ya Ruzi muri komini ya Kinyinya
nziza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro mu kanya gato
ndumeje ikibazo nagomba kubaza n'icyumviro nagomba guterera
yego
turashima cyane ko wasizeho uwo mugwi kuko utuma ubwa mbere na mbere bagumabiri ku gihugu cyabo amarebo bagumabiri ku gihugu cyabo barakwiye kugira icyo bafashije ku bindi bice nakaranga ku bintu n'icyo kama igihugu cy'u Burundi bamenya burya bamwe bafise ibintu n'icyo kama ino mu Burundi badashobora kurya ahabona ku buryo bafise imitahe mito bene ibyo bakora bidashika kure ku buryo uko bafise imitahe mito
murakoze cyane gose ndumva imirongo ya telefone mu Burundi itameze neza cyane gose ariko nagomba ngaruke ko umushyantahe Apollinaire Nshimirimana tubwire ukuntu izo ngoma zagiye zatera imbere gushikaho ziba eka no muri sinema twavuze Panther Black Panther ya mbere turumva ko ni ya kabiri ikwirasohoka vyagenze gute Apollinaire kugira ngo mumenyekane gushika ku rwego rw'abakinyi b'ama sinema kirangiranwa gushikaho muri iyo sinema ingoma z'u Burundi zirimo
murakoze cyane kandi nikanshimira uwo mutumire kuri icyo kibazo abajije kuko ni kibazo cy'inkora mutima keshi iyo tugomba kugira umugambi ngire twebe twagiciwe twashoboye gushika aho tugeze ingorane zikunda gushika kugira abantu bashika aho bashaka gushika ni imwe nuko usanga bashyira amahera imbere kuko zawumva iyo umaze gushira gukora ikintu ukavuga uti nje ngoma gukora iki kintu ugashyira amahera imbere icyo kintu gishinta nta hamwe gishobora gushika ntashobora gushika kuko icyo umwe twabigenje rero twatanguye dutangura kuza turasaba abantu bamaze gutangura kutumenya tusikenda kuvugiriza haba ku masengero ku mashure hari nk'ama evenema abaye tukabasaba ko tukogenda tubereke ivyo tuzi ama tukaza turitabira ama activite aba nko ku rwego rw'amakomine canke rw'amazone vya county n'amasiri niko nabivuga hano hanyuma tugiye bamaze gutangura kutubona rero hari igihe babaza ati oh aba bantu ni sawa umaze kuba babonye uvugi babonye ivyo tuvugije ingene dushoboye kubereka ibintu biryoshye ucisanga bariko barasaba inomero twobaronka gute hama rero tumaze kubona yuko hari abantu rero batu badukunda bamaze kubona yuko hari ibintu biryoshye muri icyo gihe twagiye tutangura kuza rero turabereka yuko natwe dufite agaciro muri icyo gihe hanyuma rero kuri Black Panther n'abantu nyine nk'uko nyine batubonye bamaze kuza muri atura nabwo ati hariho filimi igomba gukorerwa ngaha umwe yari mu bantu bahora batubonye yari umugenzi w'umwe mu bavuzi b'ingoma arababwira ati hariho ntuzeye filming igomba kuba hiyo ngaho hanyuma barashaka abantu bafise cyane cyane bo muri Afrika imico bafise utugenegene muragenda mwiyandikishe muze murabe yuko mworonka chance twerumva rero twaragiye ubwo nyene duca tugira Imana bashya batwemera ubwo nyene twe nitwitwe nyene twavuye bavuga bati mwebwe tuzokorana namwe nuko byagenze
barabonye ntibarinze gufata umwanya ngo bavyige hamwe n'abandi bariko barahiganwa bace babwira ko mwebwe murimo
abandi bose bababwiye yuko bazobabwira mugatwebwe twavuyeho bamaze kutubwira yuko turimo
ni byiza cyane rwose ambassador Gabriel ndiho kubwayo mwabifashe gute
ibyo byo byarashimishije rwose icyo keje sinari muri Atlanta nkuko nabibabwiye nagiye numva babimbarira abandelefone babimbarira byaranezereje cyane kandi nasanze strategy twakoresheje ariyo twebwe mu maguru ya mbere nitwe twaza kurondera abantu nitwe twaza kurondera aho tuvugiriza kugira ngo twimenyekanishe murumva yuko twakoresheje strategy yuko batubona hanyuma bakazotusaba ngo tuvuze hariho ikintu wigeze kuvuga bwana Frederic tutavuze cyane reka nakivuge n'ingoga mwavuze muti mushaka kubimuzo imigambi ni ubu twe na numushinga na Apollinaire turiko turakora kugira ngo ibi nitube nibabe bakiza baradutora rimwe ngo batwiyumviye gutyo oya turiko turakora kugira ngo tugire ikintu twokwita market depose izina ryacu rimenyekane nk'uko ayandi mazina y'abacuraranzi n'abandi babikora nibyo turiko turakorerako
ni byiza cyane rwose iyo migambi turanayigaruka ko ariko nashaka mbanze mpere ijambo kandi Simon Nyabenda mwiwe neza muri hega Simon duga ku jambo ikibazo cy'imbiro mu kanya gato ndabona ariko telefone yawe itameze neza dekado subire kuguhamagara Simon bivuga nabi cyane gose birabaza mu matwi reka turasubira kuguhamagara ndasaba umufasha asubire kuguhamagara mu kanya reka tugaruke kuri mwe rero namwe Pauline Nshimirimana ambasaderi yatubwiye imigambi mufise y'ugushora gushika ku cyo yise marque de pose gushikaho mu menyekana cyane gose bwa mufise eka izina ryanyu rizwi hose makungu yindi migambi mufite mu tubwira nti hehe Apollinaire
ni muri marque murakoze cyane ni nyuma y'ivyo ambasaderi yashikirije navyo ibindi navyo ku ruhana rwanje no ku bandanya ndondera abandi barundi dushobora kwigisha kugira ngo ekipe igume ibandanya kubera ingorane irahari dusanze dufise ingorane y'abantu baza ntibagasanga barimutse cyangwa bagiye mu mashure cyangwa bagiye kubaka cyangwa bubatse izabo ibyo byakunda gushikira ku bakobwa bubatse izabo ariko n'abagabo n'abahungu hari habashika bakubaka izabo ugaca usanga abagize amaresponsibilite menshi bigaca bituma umengo baracise intege muri icyo gihe rero no kubandanya twimenyekanisha twigisha abandi abantu benshi kugira ngo kumbure nitwamara gushika kuri iryo hangiro turiko turakorera ko na ambasaderi bizo haze hashike turi tuhari kandi bidufashe no kugira ngo ibe umurimo wa misi yose atabindi bintu bidusamaza
tu muri kamwe abandanya kumviza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe n'undi bunywa nyuri radio ijwi rya Amerika mwiriwe neza muri hega mutwibutse akazina kanyu muri Kenya akazina ninde Ferdinand laba abantu bari ruhande yawe bari kwavuza induru ubakureho hanyu mubandanye ushikirize ikibazo n'ikimviro mukanye gatoduka kwijambo ndabona telefone yawe isa nigoranye reka tugaruke kwa ambassador Gabriel ndiho kubgayo tubwire cyane cyane ukuntu batekanya gukura izo ntambamye zose batubwiye nko mu myaka 10 iri imbere uyo murwi mubona hehe ambassador ndiho kubgayo
murakoze cyane aho ndawubona sino shura kuvuga uko ntabyunzi nsinzi mugabe ico mbona nuko intuzeye espoir iriho kuko ubu turafise instrument nyinshi gose dushobora gukoresha kugira ngo tushobore kwiyamamaza nkindi ibyo kuza kwiyamamaza ariko si muri ayo mareresi ya Black Panthers ibyo bizodufasha gose cyane icyo ni cya mbere dongo turafise instrument turamaze kuza kuvugiriza Apollinaire sindabimuvugiye ibintu byiwe mugabo turamaze kuvugiriza les anciens nk'umukuru w'igihugu Jimmy Carter kabiri kose turafise ibintu bizodufasha kuduga hanyuma ikindi nacyo tuzokoresha dutegerezwa kuba tutegerezwa kwandika intuze ye impapuro zerekana yuko nusomi ni kompanyi hanyuma rero duce dutangura gukora ni kompanyi sindamenya neza aho tuzoca mugabo tuzobihinyanyura turiko turabiga niho ngibita tukibitangura
Apollinaire Nshimirimana umurwi wanyu mubona hehe mu myaka 10 iri imbere
ikibazo ni cyiza kandi kinkora gusoma kandi kigoye kwishyura mugabo rero uko ndabibona uko mbona ndazi yuko tuzaturi heza mu myaka 10 gusumba uko turi ubu kuko ndabye imyaka tumaze irarenga 10 turi dutanguye ndabye aho twahereye and kandi ku migambi dufise na ambasade ku byo tugomba gushikako n'abo tusanzwe tuvuzanye ingoma ukuntu babibona ishaka bafise ndabona ko tuzoba turi ahantu heza mugabo sindahabona neza mugabo ndabona yuko tuzoba turi ku rwego au niveau federale tuzoba turi barurangirango kandi babitumwako
mutubwiye kandi Apollinaire uruhara muherutse kugira eka hariho amatwa dusumira yindi sinema ikuyategurwa bakaba barabasabye kugira uruhara muri ya sinema byagenze gute
baraduhamagaye musanzwe kuva mu mwaka uheze twarahamagawe kuri kujya muri iyo sinema ya kabiri ariko mundu iheze naho nyene barashoye barampamunzi zitatu zeze ampamugaye bambira yuko bagomba gusubiramwo filime hamabwira yuko dushobora kugenda bashobora kudutwa kuduhamagara tukagenda muri Hollywood California muri ico gihe twarose chance yo kugenda naho twagiye turi bakeya mugabo biratanga biratisa kamaro kubona yuko basho twara hariya muri chanezeje cyane nuko nasanze abo twari kumwe bose ngaha muri Atlanta kugira filime aho bayite bagitegura ubwa mbere abo twari kumwe chanezeje cyane nuko nasanze kwebwe tudashobora gusubirizwa urumva nite twariyo mu bisanzwe mu bantu bari basanzwe bariyo muri bwa mbere nicyo cyanezere cyane kinaciye mbona yuko ahubwo bizodufa ari byampaye icyizere kandi inzira turimo ari nziza
ni byiza cyane rwose ambasador Gabriel ndiho kubwaye mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cy'ahantu ingoma zivugirizwa cy'ahantu zibikwa ko mu bihe bikanye izo ngoma zishobora kubyara canke zigamera nabi cyane rwose tutanguye ku kibazo cya mbere cy'ukuntu aho ingoma zivugirizwa ikintu uyu murwi ukwiye gukora n'igihe reka ibibanza byo kumenyerezamo urundi rwaruka mwavuze rwaruka kenshi na kenshi ruja muri za kaminuza ugaca usanga ugiye muri kaminuza za kure ugasanga umuvuzi w'ingoma nk'umwe arabuze ikintu cyangwa impanuro cyangwa strategie muha polinere n'izihe kuri ibyo bibazo byose
nuzeye icya mbere ku byerekeye bya aho tuvugiriza naramaze kubona yuko hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika usabye uraronga tuzogerageza kandi twari twanabitanguye igihe tubitangura ingoma tukagenda ino usanga amanduzeye amashengero afite gymnase niko twabigize muri ayo wa tukagenda tukavugiza muri gymnase bakatwemerera mugabo ngahe ingorane izoba batwemerera kuko twagenda turi twashyira imbere yuko turiko turavuza comme une organisation sans but lucratif iri oriente gufasha la community twebwe rero dutangiye kubigira kompanyi izomera nk'ibigora mugabo naho nyene umuntu azora abatumaze gukura turashobora kuruwa sari tukavugirizamo ibyo tuzobyiga kandi jewe nibaza yuko tuzobishobora tukaza turaruwa amasari icyo ni cya mbere icyo nicyo n'icyumviro mbona icyerekeye nacyo abo bantu baza baragenda bagaruka naho nyine hariho ikintu dutezwa gukora baragenda tugaca tuvunikira intuzi nkokora tukamera nk'ababibagiye twarihenze rwose cyane kuri icyo kintu kuko ubu ahazoba ari tuzogumana contact umuntu wiwe tuzoba tubuzi hakenewe ibintu bikomeye azoza tumubwiye tuti nuze uvuze cyangwa ahindiye umurisho tu ku muntu asanzwe avuza ingoma atayimba ingoma umurisho wiga mu munsi umwe kakabaye tuzoze turakorana gutyo baje mu biruhuko bakaza bari hariya tukabatuma ko bikenewe ibyo nabyo tuteza kubikorera nk'uko nabivuze rero tubandanya twiyumvira
igome Apollinaire Shimimana kimwe mu bibazo kandi ramwe bashikirije n'ikibazo cyo kwigisha urwaruka rukamenya izo ngoma ukuntu ingoma zitambwa n'ibintu bihambaye cyane rwose n'ibintu mutezwa kubandanya mushira ku rwego rwo hejuru kuko hagize nk'umuntu umwe ava mu gasanga ntagishoboye ika umuza y'intatamba cyane nka bamwe mwahorana icyo gishobora kuba ari ikibazo ugasanga izo ngoma zirataye kanovera kazo ivyo mukora strategie zanyu kugira ngo mwame mufise abantu bazi koko kuza izo ngoma ni izihe ivyo mwipfuza ni ibi
strategie ya mbere niyo ambasaderi ajije kuvuga y'umuntu wamwigishije akagenda ngitumuta ubu twaramaze gufata icyemezo iyo umuntu agiye ngo kwiga handi biturutse nibura bivanye naho tugira tuvugirize turamubwira twatwamenye hakiri kare tukamutuma ko akazoza tugahurirayo ari bikenewe ari ngiye tumurihira itike tukaza tugahurira nk'akarorero byashitse uyu muntu wanjye ari kuyiga muri Connecticut byasaba yuko tuyoguza hafi tumuri tugenda kumutora cyangwa tukamuhitana ubumva kandi yaravandanije hanyuma ikindi nacyo umuntu afite umurisho tuba tugumanye hamwe tukagumana en contact nabo muri cyo gihe biroroshye nta byo ibigoye kugira ngo tumusubiriza gute kubera tuba twagumanye contact nawe hageze ko tumvuza aba umuntu wese watumuzi hari gihe ashobora kuza gutemberera muri cyo gihe tutadufise entraînement tuyaranja tukayirondera tugerageza kuyirondera kugira ngo tusubire duhurire hamwe wumva niyo strategy twaciye dufata musanze twamaze kwitangura aho kuzobugiriza naho gutegura nibaza yuko aho tugeze ndabizi yuko icyo kibazo mwari mwakibaje ambasade ariko aho tugeze icyo nagiye nkora mu gihe nari nsigaye ari je ndongoye umugwi nagerageje kwiyegereza ayandi mashyirahamwe kugira ngo tugirane imigenderanire myiza mu gihe badukeneye tukamenya ingene dushobora bashobora kuturonga natwe igihe tubakeneye muri icyo gihe dushatura dukora ibintu bobo badukeneye natwe ko tuzi ko tuzobakenera muri icyo gihe duca dufashanye rero nibaza yuko tutazogira ikibazo kinini cyane kubera icyo kintu naramaze gushyira ku murongo
mukajambo kanyuma ambassador Gabriel ndikubwayo akamu motere kugaruka nakahe mwavuze ko mu migambi mwari mu ofisi kwari kugira gukora ibishobose byose kugira ngo urugaruka ntirutaka rero je mu byabi umutwe nkuko bikunda kwibonekeza mu rugaruka rwinshi uyu mugambi mwari wushitse ko
ego cyane urakoze cyane mushinga na Hefredi kubaza icyo kuraga nukuvuga iki nukuvuga yuko ibi turiko turakora twebwe ryo tuzoba twashengeye dushaka yuko babibandanya icyo kintu twama twakibabariye kwama twabasigurira bituma idongoma ziriho
igihe Ambassador Gabriel ndi hokubwayo ndabona ikiganiro cyari gihimbaye cyane gose ariko amasaha aragiye ndabashimiye cyane gose ukanya mwatwe kugira ngo umuganire ni radio ijwi y'America ndabashimiye namwe mushiga ntahe Apolline nshimiye Imana kukanya mwatoye kugira muganire ni radio ijwi y'America turashimiye engineer Peter Hanley yadufashe mu hinga bw'izuma na Nadia Taha yadufashe kwegeranya iki kiganiro turabashimiye namwe inshuti mwese mwati akamo mugashikiriza ibyiyumviro turabashimiye namwe mwaduteze amatwi ikiganiro muri sanga cyo munsi mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese
mukobwa kusa gucyo no munsi sinobiketse ega mugenzi wanje ni kiko buri munsi wonda ega mugenzi wanje ni kiko buri munsi Kona horambo na mwibara baru gendura tigita Ukacha sikubura hejuru Hana nana Kwa urukanda bangimira bifaranga Ukafata na bukafata ngumucha Mbonyuka mungango sino kubugisha nafisa mahera None kuje kunsaba kandi waranyimye ni wiki ubyashitse Maria 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 Eka mkoga ni wiki nyongorera Maria
Gicho womenya chivyi sina mabanga
wewe wiruki yabafisa mafaranga babuza umutima
wakunzi bihenda maso wibakira kuzoronka ibyaziba
ukuntu mbono mezubu nakindi no gufashisha tari manuro oh yeah
Uzugire nabandiko umuntu yo yabika kajama kare ariko umuntu yajya bika kajya makare.